yo mwijuru barahimbawe 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 bashe magizu
mukiza Yesu
bashe magiza
umwami Yesu
bashe merera
umwami
Semerera
umami kuma umami
yo mumurira
banyabinyoma
bona bicanyi
barakabonye
abashakanyi
barakabonye
boni mborerwa
zirakabonye
aba basengi
bigirwamana
yo mumuriro
barakabonye
bamabarira
ndagowe jewe ndagowe
bamabarira
ndagowe jewe ndagowe
iyo mwijuru
barahimbawe
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 Bashe magizu
mukiza Yesu
Bashe magiza
umwami Yesu
Bashe merera
umwami umwami
Bashe merera
umami.